Sweet Jamaica mungire amahoro.
Ini radio Sweet Jamaica. Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye. Muri kumwe na Fideni yo ngapo. U Burundi twumvikanira ku mirongo migufi short wave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88 n'ibice bitatu y'iradiyo nshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika. Umunyarwanda Edouard Mubaraka yatangaje ko ashinze umugambwe uharanira demokarasi kubaho neza n'ubwigenge bw'abanyafrika.
I Burundi barahari, Tanzania barahari, muri Kenya barahari, mu Bugande barahari, muri Congo barahari, muri Sudani barahari, ibihugu bya Afrika byose birimo abayoboke bazanjya inyuma. Ucyambere duharanira ku Rwanda nacyo ni ukwanga gasuzugura.
Mu Burundi ubushuhe bwo muri iyi minsi bwarengeje igipimo mu biyaya by'imbo no mu kumosi. Ingabo zijeje umutekano za Myanmar uyu munsi kwa mbere zarashe kubari mu myerekano bashigikiye demokarasi zica abantu batandatu. Abikekwa kuba ari abagwanyi ba Kiislamu bishe abantu bagera kuri 12 mu ijoro ryakeye mu mihana yo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Izo ni dori ya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ingabo zijeje umutekano za Myanmar uyu munsi kwa mbere zarashe kubari mu myerekano bashigikiye demokarasi zica abantu batandatu. Eugenie Mukankusi ni vyadushikiriza.
Ni umunsi umwe nyuma yuko abantu 40 bigaragambyaga barashwe bakicwa. Abashyigikiye umuyobozi wa demokarasi Aung San Suu Kyi wafunzwe bongeye gukora urugendo ahantu hatandukanye, harimo umujyi wa kabiri wa Mandalay n'imijyi yo mu gihugu rwagati Pyongyang na Ongnan, aho polisi yamishe urusasu mu bigaragambyaga. Itangazamakuru rya Myanmar ubu riratangaza ko abantu batatu bishwe i Myanmar na babiri i Ongnan, mu gihe umunyamakuru w'i Mandalay yavuze ko umuntu umwe yarashwe agapfa nyuma y'uko abantu benshi batambukaga bigaragambya mu mahoro. Abigaragambyaga bagiye mu mihanda nubwo abategetsi bari babujije. Urugomo rukabije abayobozi bakoresha rwatumye abantu 40 bicwa ku cyumweru, umunsi watembesheje imivu y'amaraso kurusha iyindi kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri muri kudeta yo guhirika Suu Kyi. Televiziyo ya leta MRT yatangaje ko hashyizweho itegeko rya gisirikare mu ntara nyinshi za Yangon ahahurira ibikorwa by'ubucuruzi muri Myanmar. Ikinyamakuru cy'Ubushinwa Global Times cyavuze ko inganda 32 Ubushinwa bwashoyemo imari zatwitswe zigasahurwa ubwo zagabwagaho ibitero bikomeye bikaba byarangije ibintu bifite agaciro ka miliyoni 37 z'amadolari, kandi abakozi b'Abashinwa babiri bahakomerekeye mu gihe ambasade yabwo yasabye abasirikare bakuru ba Myanmar guhagarika urugomo.
Urakoze Eugenie. Abikekwa kuba ari abagwanyi ba Kiislamu bishe abantu bagera kuri 12 mu ijoro ryakeye mu mihana yo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nk'uko uwavyiboneye hamwe n'amashirahamwe abiri aharanira uburenganzira bw'abanyagihugu yabivuze uno munsi kwa mbere. Eugenie Mukankusi arabandanya iyi nkuru.
Abo baturage bitiwe mu ntara ya Beni, igitero kiramaganirwa ku mutwe wa ADF Force Democratique Alliée mu Gifaransa. Ni umutwe w'abarwanyi wo muri Uganda bagaba ibitero muri Congo kuva mu myaka ya za 90, aho wagabye ibitero bikaze ku basivili kuva ingabo zitangiye operasiyo zazo mu mpera z'umwaka wa 2019. Abagabo bafite imbugita n'izindi ntwaro bateye umudugudu wa Burongo mu birometero hafi 30 uvuye mu burasirazuba bwa Beni mu ijoro ry'ejo ku cyumweru nk'uko abatanze aya makuru babivuga. Imirambo 12 yabonetse irambitse ku butaka nk'uko Mambo Kitambari, umuyobozi w'umuryango wa Societe Civile i Burongo, abivuga. Kwa gatatu w'icyumweru gishize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize ADF ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba y'amahanga ziyirega kuba ifite aho ihuriye n'umutwe wa Leta ya Kiyisilamu, nubwo impuguke za ONU zitabonye ibimenyetso bigaragaza isano nyirizina hagati y'iyi mitwe yombi. Imibare ya raporo za ONU igaragaza ko ADF yishe abantu 850 mu mwaka ushize. Igice cy'uburasirazuba bwa Congo gihana imbibi na Uganda, u Rwanda n'u Burundi kirimo imitwe y'abarwanyi igera mu 120. Imyinshi ni yasizwe n'intambara z'abaturage zarangiye ku mugaragaro mu 2003.
Tugushimire kandi Eugenie. Abaganga batagira imbibe muri Ethiopia bavuga ko ibigo nderabuzima byo mu ntara ya Tigray vyasahuwe vyongera birasenyugwa mu gitero cyaraye kibaye. Tim Ishimwe adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Itsinda ry'abatabazi ryatangaje kuri wa mbere ko hafi 70% y'ibigo nderabuzima 106 byakoreweho ubushakashatsi kuva hagati mu kwezi kwa 12 umwaka ushize kugeza mu ntangiriro z'uku byasahuwe kandi ibirenga 30% byarangiritse. Abaturage ba Tigray bagera kuri 6,000,000 bahangayikishijwe cyane n'ibyavuye muri ubu bushakashatsi mu gihe imirwano ikomeje aho ingabo za leta nabo bafatanije bari mu bikorwa byo guhiga abayobozi bahunze akarere. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed ari ku gitutu cyo guhagarika intambara ndetse no gukora iperereza mpuzamahanga ku byaha by'intambara bivugwa biyobowe n'umuryango w'abibumbye. Abanenga guverinoma ye bavuga ko iperereza rikomeje gukorwa na leta gusa ridahagije kuko idashobora gukora iperereza ryimbitse. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anton Blinken mu cyumweru gishize yavuze ko ibirego byavanyweho na Ethiopia ku mahano ashingiye ku moko yabereye muri Tigray nta shingiro bifite. Bwana Blinken yasabye Abiy Ahmed wegukanye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu mwaka wa 2019 kubera imbaraga yashyize mu gushaka amahoro hagati y'igihugu cye n'igihugu gituranye cya Eritrea guhagarika imirwano muri Tigray.
Urakoze Tim. Australia ifise umugambi wo gusubira kugira ingendo mpuzamakungu yifashishije Singapore mu bijanye no kurwanya COVID-19. Eugene Mukankusa duhe ibindi.
Australia irimo gutegura ingamba zizatuma abaturage bayo basubira mu gihugu, abanyeshuri mpuzamahanga n'abakora ubucuruzi batemberera babanza kujya mu kato ka COVID-19 muri Singapore. Ayo masezerano na Singapore ashobora gutuma abagenzi bajya muri Australia buzuza ibisabwa mu bijyanye n'amabwiriza yashyizweho mbere yo kugera muri Australia. Ba minisitiri bafite icyizere cy'uko ibyo Australia isaba Singapore bishobora gufasha abaturage bayo 40,000 baheze hanze gutahuka, gutsura ubukerarugendo no kuzanzamura isoko rya miliyari na miliyari z'amadolari mu birebana n'abanyeshuri mpuzamahanga biga muri kaminuza za Australia uburyo zahajwe cyane n'ifungwa ry'imipaka. Umwaka urashize kuva Canberra, umurwa mukuru wa Australia, ubujije abanyeshuri mpuzamahanga kugaruka mu rwego rwo kugerageza kubuza ikwirakwira rya COVID-19. Ubu kandi igihe cyarongerewe kuzageza byibura mu kwezi kwa gatandatu. Cyakora guverinoma iravuga ko yitegura kongera gutangira ingendo mpuzamahanga. Muri uwo mugambi, abanya-Australia bashobora kuzemererwa gufata indege zijya Singapore batabanje gusaba uruhushya rwa guverinoma. Icyangombwa ni uko berekana ko bakingiwe COVID-19. Abanya-Singapore nabo bazaba barakingiwe bashobora kuzemererwa kujya muri Australia batagombye kujya mu kato mu hoteli igihe cy'ibyumweru 2. Australia yabaruwemo abantu barenga gato 29,000 banduye kuva icyo cyorezo gitangiye, naho 99 barapfuye nk'uko imibare ya Minisiteri y'Ubuzima ibigaragaza.
Urakoze Eugenie. Uyu munsi tariki 15 y'ukwezi kwa gatatu, imyaka 10 irarangiye habaye intambara y'abanyagihugu muri Syria kandi mu bice byinshi leta ya Bashar al-Assad isa niyatahiye insinzi. Yamara Idlib, igice kikiri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi kibamwo 4,000,000 z'abantu muri iki gihe bafatiwe mu ntambara, bamwe bavuga ko itazorangira vuba. Eugenie Mukankusa dufitiye ibindi.
Intambara y'imyaka 10 muri Syria yahitanye abantu 100,000, yakuye 1,000,000 mu byabo kandi yangije ubuzima butagira ingano. Amakuru menshi yatangaje ko Perezida Bashar al-Assad yatsinze intambara bisa naho irimo kurangira. Abandi iyo ntambara bayita ubutita, mu gihe ingabo za guverinoma zigaba ibitero igihe na gihe ku mitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikigenzura intara ya Idlib n'utundi duce tuyegereye. 4,000,000 z'abaturage ba Syria muri 17,500,000 ubu baba muri iyo ntara. Imbere mu mujyi wa Idlib, bamwe mu bahatuye bakomeje gukora imyigaragambyo buri cyumweru bamagana guverinoma ya Assad, bavuga ko revolution yabo ikomeje. Anwar Al-Youssef, ufite imyaka 45 y'amavuko, umwe mu bigaragambya, avuga ko ibyo basabaga bitahindutse kuva mu 2011 kandi ko azakomeza kwigaragambya kuzageza guverinoma ya Assad ivuyeho. Abatuye intara ya Idlib bavuga ko batazigera bagira umutekano ku buyobozi bwa Assad.
Ayo yari amwamwe mu makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muriko muwandanya kumvizera Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Umunyarwanda Edouard Mubaraka yatangaje ko ashinze umugambi uharanira demokarasi, ukubaho neza n'ubwigenge bw'Abanyafurika. Uyo mugabo avuga ko ari umugambwe uzoba uraba abanyafrika bose kandi urondera ko bagira ijwi rimwe bakigobotora ico we yise agasuzuguro k'ibihugu by'ibihangange. Ikigali ni inkuru tubaza Eric Bagirubusa.
Ukibaza uti intego zanjye nizihe njya gushinga rino shyaka, nari narambiwe kurambirwa, hari ibintu umuntu arambirwa akavuga ngo ibi ngibi ndabirambiwe, nshyizeho akadomo. Noneho akadumu ni kamara kubaho ntakitsi nyuma ya kadumu.
Bwana Edward Mubaraka kuri mikoro za radio Ijwi rya Amerika arasobanura impamvu yahisemo gushinga ishyaka yise ishyaka riharanira demokarasi, imibereho myiza n'ubwisanzure bw'abanyafurika ADPP mu mpine. Bwana Mubaraka yasobanura Ijwi rya Amerika ku gitekerezo cyo gushingira ishyaka yarakimaranye gihe. Aravuga ko hari byinshi arambiwe afatiye ku buryo ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bisuzugura umugabane wa Afurika. Aha yatanze urugero ku bategetsi ba Afurika bajyana kuburanishirizwa mu rukiko mpuzamahanga irahe mu Buholandi.
Kubera iki umunyaburayi, umuperezida w'Uburayi ataraza kuburanishirizwa hariya irahe mu Buholandi? Nk'umunyafurika watekereje ririya shyaka, iyo iri mu ntego ya mbere, ibyo ndabirambiwe jyewe Mubaraka. Ndambi umuperezida uzavanwa hangaha muri Afurika ngo gikuburanishirizwe irahe?
Ubwo ntabwo ushatse gushyigikira umuco wo kudahana?
Ntabwo nshatse gushyigikira umuco wo kudahana, kuko natwe abanyafurika dufite inkiko. Inkiko zacu muri Afurika zigomba gukora akazi kazo.
Mu gushinga ishyaka riharanira demokarasi, imibereho myiza n'ubwisanzure by'abanyafurika, Mubaraka avuga ko agamije ko umugabane wa Afurika wagira ijwi rimwe mu ruhando mpuzamahanga. Ingingo ishobora kumvikana nk'igoranye kuri uyu mugabane, aho usanga n'abaturage b'igihugu kimwe batavuga rumwe ku byagombye kubahuza. Kuri Mubaraka, abanyafurika bagombye guhumuka bakirengagiza ibibatanya bakimika ibibahuza.
Abanyafurika bakabaye bahumuka, nicyo twatangiriyeho tuvuga ngo abanyafurika ni mu buhumuka maso, ni muvanema amavuba badwinga ku mutwe kugira ngo akomeze abasuzugure. Ibyo bivumvure ni mubivanemo mukorogoshura amatwi. Nimumara kumva nibwo muzumva Mubaraka ibijya arimo ababwira. Noneho musenye ibibarwanya, ahubwo mwubake ibibubaka.
Kugeza ubu Mubaraka nyuma yo kwiyemeza gushinga ishyaka yita ko riharanira demokarasi, imibereho myiza n'ubwisanzure bw'abanyafurika, ntararyandikisha. Avuga ko ibyangombwa by'ishyaka rye azabishakira ku butaka bw'u Rwanda, ariko ko abayoboke bazaturuka mu bihugu bitandukanye. Gusa nanone kubera icyorezo COVID-19, akavuga ko no guhura n'abayoboke bitarakunda.
Nimara gutegura sitati nkavuga amahame ngenderwaho y'ishyaka ryanjye n'uburyo nshaka kuzari prezanta, nibwo nzatangira gushaka abayoboke. Abayoboke rero ntabwo nzabashakira mu Rwanda gusa. I Burundi barahari, Tanzania barahari, muri Kenya barahari, mu Bugande barahari, muri Kongo barahari, muri Sudani barahari. Ibihugu bya Afurika byose birimo abayoboke bazanjya inyuma. Ucyambere duharanira kurwana nacyo ni ukwanga agasuzuguro.
Hari benshi bakunze gushinga amashyaka ya politiki, ariko ahanini bagamije kubona imyanya mu butegetsi buriho. Kuri Bwana Mubaraka akavuga ko nta ntebe y'ubutegetsi mu Rwanda haranira.
Ntabwo mparanira kujya mu butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, si mparanira no kujya mu butegetsi bw'u Burundi, ahubwo ndashaka gukangura abanyafurika basinziriye bagahumuka amaso. Bamara guhumuka amaso, ibitekerezo byanjye babyumva yuko bifite akamaro, bakankurikira bakaba abarwanashyaka banjye. Icyambere tuzashyiraho igisirikare cy'Afurika, nigishaka kibe nk'inyeshyamba za Afurika zigiye guharanira uburenganzira bwa Afurika, zirwana nabiriya bihugu byitwa ko byateye imbere. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, politike imwe ya Afurika ntabwo ari iyobora u Rwanda rwaba ari agahugu gato ugereranije na Congo.
Bwana Edward Mubaraka w'imyaka 46 y'amavuko n'abana batanu anenga bikomeye umuryango wa Afurika yiyunze AU, akavuga ko asanga usa naho nta cyumari abanyafurika. Byashoboka ko koko yaba ashikamye ku bitekerezo bye byo kumva ko umugabane wa Afurika wagira ijwi rimwe mu iterambere n'imibereho y'abatuye umugabane wirabura. Ariko nanone byamubera irindi hurizo rikomeye kubona abamujya inyuma, mu gihe ibihugu byinshi kuri uyu mugabane bigitunzwe n'inkunga z'amahanga. Kugeza ubu mu Rwanda ho harabarurwa amashyaka 11 yemewe mu rwego rw'amategeko. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, abanyagihugu bamwe bavuga ko kuva urucandago rwa COVID-19 rutangiye gutangwa mu Rwanda atangorane cyangwa ingaruka mbi rwabagize ko, mu gihe hari abakigaragaza ko kwikingiza bitandukanye n'imico yabo. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yaganiriye nabo.
Hashize iminsi igera ku 10 u Rwanda rutangiye gukingira COVID-19. U Rwanda rwahawe mu ntangiriro z'uku kwezi inkingo zisaga 300,000 ziganjemo urwa AstraZeneca. Uru rumaze iminsi ruvugwaho kugira ingaruka ku baruhawe, bikaba byaratumye ibihugu bitari bike by'i Burayi bigenda biruhagarika. Igihugu cy'Ubuhorane nicyo giherutse guhagarika by'agateganyo uru rukingo kubera impungenge z'ingaruka rushobora gutera. Mu nkingo u Rwanda rwakiriye zisaga 300,000, izigera ku 240 n'izo AstraZeneca ni nazo zimaze guterwa abaturage batari bake. Bamwe mu bazihawe babwijwe rya Amerika ko kugeza ubu nta kibazo bagize. Uyu ni Bishop Gatera Jean Faustin uyobora itorero Christian Light Church.
Urukingo bararunteye, barunhera ndi kumwe n'abandi, nuko numvaga yenda ari abandi basa naho babivugagaho ku buryo yenda butari bwiza cyangwa se uko babibonaga cyangwa uko babyumvaga, ariko kuri ngiye kugeza ubu ngubu nta kibazo mfite na AstraZeneca banteye.
Umaze iminsi ingahe wikingije?
Icyumweru kirarenze.
Nubwo biruko ariko hari abandi baturage bavuga n'ijwi rya Amerika batifuje ko amazina yabo atangazwa, basobanura ko nyuma yo guhabwa urukingo bagiye bumva impinduka mu buzima bwabo, harimo kugira umuriro, kugira isesemi, ndetse hari n'abavuga ko bafite isereri. Kuri Dr. Nkeshimana Menerase ushinzwe ubuvuzi bw'indwara ya COVID-19 mu gihugu hose, watangaza ko bishoboka ko wahawe urukingo ashobora kugira ibimenyetso bimwe na bimwe bihinduka ku mubiri we ariko bigahita bishira.
Arabashaka kugira reaction kutomutwa mu gihe gitoya, umunsi umwe ushaka kugira umuriro wa 37.5 wahafa aho ngaho, ushobora kumva ukiza agasereri ariko by'igihe gitoya, ntabwo ari ibintu bikomeza ngo bigere ku munsi wa 3-4-5. Ahubwo icyo tumaze kubona, kuko ibivugwa ku nkingo ni byinshi, abantu basoma amakuru, bareba televiziyo ibivugwa ku nkingo, hari ibyo abantu bumva ariko hari n'ubwo baterwa n'itangazamakuru, ugasanga hari ibyo asomye ngo mu Bufaransa habaye iki, mu Brazil habaye iki, agahora n'icyo kintu cy'ubwoba, ndumva ndwaye akabona bikubwira atarakingirwa kubera ibyo yarangije gusoma already ku makuru bivugwa ku nkingo.
Ku makuru amaze iminsi avugwa mu bihugu bitari bike by'i Burayi ko urukingo rwa AstraZeneca rugira ingaruka zirimo kwipfundika kw'amaraso kwa rutewe, ndetse ibihugu bimwe na bimwe bikaba byaratangiye kuruhagarika, twegereye muganga Nkeshimana Menerase ushinzwe ubuvuzi bw'iyi ndwara mu gihugu hose, atubwira ko ayo makuru bayafite ariko kugeza ubu nta kibazo na kimwe barabona kubamaze kurukingirwa.
Noneho tugarutse kuri AstraZeneca, ntabwo ari AstraZeneca bavuga bati AstraZeneca tugutunga gatoki inkingo zawe zifite ikibazo, ni lot imwe. Tugomba kuvuga ko inkingo n'itsinda cyangwa n'akagurupe k'inkingo runaka zakozwe umunsi runaka, amasaha runaka, yashyizwe muri iyo auditi yo kureba ko adafitanye isano n'ibyo byo kwiyumba kw'amaraso muri biriya bihugu bya Burayi. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni inkingo zose. Lotsi rero, ibihugu bihabwa lotsi zitandukanye bitewe n'igihe iyo batch yakorewe n'aho yajyaga. Lotsi dufite mu Rwanda, lotsi abandi badafite muri biriya bihugu bitivuze, nta kibazo sofa byateye, ariko bitavuze ko ejo n'ejo bundi nikiba nk'uko abandi babiripotinze, itsinda ryacu rishinzwe inkingo umunsi ku munsi rizabinyuza mu bushakashatsi bwimbitse ritanga amakuru.
Nubwo biruko ariko hari ibindi byiciro by'abaturage bagenda bagaragaza ko kutitabira uru rukingo hanini bituruka ku myemerere yabo. Bishop Gapira yabigarutseho.
Uretse n'abantu basanzwe ndetse n'abapastori nabo ubwabo bumva ibintu batabigira ibyabo. Abapastori bamwe na bamwe bagenda bavuga yuko ngo ari ngo biri mu bintu byanuwe, bakavuga yuko ngira ngo urabona batangiye kuza bazana turiya twuma dupima umuriro, ariko na mbere yuko tuza ngira ngo ibyo bintu bari baratangiye kugenda babivuga, noneho bakavuga yuko ngo ibi bintu ari ibya Satani, bakavuga ngo bizagera igihe umuntu uzaba atarahuye n'urwo rukingo bazaba atarakingiye ngo ntabwo azashobora guhaha, ntazashobora kugera ahantu runaka.
Kuva u Rwanda rwatangira gukingira COVID-19 mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu, abantu 154 nibo bamaze guhabwa inkingo nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima. Naho mu gihe kingana n'umwaka COVID-19 igeze mu Rwanda, iyi ndwara imaze guhitana abagera kuri 280, mu gihe abayanduye bangana n'126,000, barimo 118,536 bayikize, mu gihe abakirwaye bagera ku 340,000. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, aho bamwe mu banyagihugu mu kiyaya cy'akarere ka Makimbo na Kumoso bavuga ko ubushuhe bwo muri ino minsi bwarengeje igipimo mu kigo gikejwe ihindagurika ry'ibirere, bagashikiriza ko ubwo bushuhe burenze buri ko buva ku miyaga ituruka mu ibahari y'Abahindi, ariko ko mu ndwi imwe ubwo bushuhe bushobora gusubira ku gipimo cyo hasi. Inkuru Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, musomerwa na mugenzi wacu Desire Hatumwimana ari Kigali mu Rwanda.
bamwe muri abo banyagihugu bibaza icyo biriko birava ko kandi iki gihe cyari cy'imvura
oya ntasiko byahora ahubwo tuwe ngitangaza yamezera y'imvura izuba rirakaze kose riraturira esha turasha umubiri wose turasha asha tukagenda aho umuntu ahonyoye hagaturira ahubwo sinzi ukuntu tugiye kubaho kwera asha kuzuba tubona nibwo bwa mbere tubibonye kwera
iri zuba nuko rirakaze cyane rarusha n'izuba ryo muci kuko ubukaye bwaryo umuntu utamereye kumutwe mu ijoro nayo hageze yashibanyishe indubimbi habanyishe abana utabogije ntibosinzira
aya no kuririra tubabaza tukabura uko tugira ahubwo nimuze murasaba Imana rugira byose twibuke nta nakayaga ntake turabura naho twikinga rirababaje nuko
uko urabye muri uko kwezi kwa gatatu aba ari kwa ragwa imvura yirutavana ko mbere ubuye nabantu abano munza ariko urabye kuva mu kwezi kwa kabi gushiku naba
si abantu gusa bavuga ko babangamiwe n'ubwo bushuhe eka ngo nibitegwa bitaragera gusoromwa nk'ibiharage biriko biruma nk'uko babibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika kuri telefone bamwe muri abo nabo mu kiyaya cha komine n'intara ya Rumonge bavuga ko hamwe ibintu bibandanije uko bimeze bashobora gutegwa na kigoyi mu gihe cy'imbura mu kigo Ijebo kijejwe gukurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe mu Burundi baremeza ko ubushuhe bwarenze igipimo aho naho ni mukiyaya cha kumoso kigizwe n'intara za Rutana, Ruyigi, Karusi na Cankuzo no mukiyaya Cimbo kigizwe n'intara za Makamba, Rumonge, Bujumbura, Bubanza na Cibitoke. Augustin Nyenzira bona umuyobozi mukuru wa Ijebo, umuyobozi mukuru wa Ijebu mu kiganiro kwa menyesha makuru kuri wa mbere yashikirije ko ubwo bushuhe buriko buturuka mu miyaga iva mu ibahari y'abahinde.
Mu ibahari Indiana araje ico bita mu gifaransa cyclone. Haru dusikrone twama tuvukaho utwo dusikrone rero iyo tuje duca tutuma haba ikintu bita basse pression muri iyo basse pression rero aca umuyaga wahora udufasha mu kuyungurura imishwarara y'izuba uca ugenda utumbera nyene aho hantu habaye iyo basse pression iyo cyclone ivutse imara iminsi mikeyi n'inkindwi zibiri hanyuma izuba naho muri kino gihe abahinga babitubariye izuba riri hejuru imishwarara yaryo izigororotse nyene ikubita ku mutwe w'umuntu ushaka kubita hasi itumbereye idakikamye hanyuma imishwarara y'izuba rero ku buryo ibuze umuyaga urayigabanura ingufu nico gituma muca mwumva habaye ubushuhe bwinshi iyo mishwarara y'izuba yirikira kubita hasi isi ica iguma imera nk'iyinywa mugabo mu nyuma tatangura kunirekura ugaca umushowe uragusagirije hose
kubijanye n'imirima iri kwiruma uwo mutegetsi wo mu kigo gishinzwe gukurikiranira hafi hindagurika ry'ibihe arahumuriza ko vuba ikirere kizosubira kuba nkuko cyahora
imvura nayo icatumye ica isa n'igabanutse ni kubera utwo dusikrone twavutse mu ibahari Indiana utwo dusikrone rero twace dutuma imiyaga ihindura inzira imvura turonka izanwa n'imiyaga ivuye muri iri yabahari ikimera nk'isubiye nyuma igenda muri Mozambique ariko bo rero turabona ko hahayi haraba ikintu mu gifaransa two kwita equilibre iyo cyclone ikiragabanuka imiyaga iratanguye guhindukira iza ku buryo muri inondwi dushobora kuronka imvura muri iki cigwa cacu kigendereza ibirere tidukunda kuvuga amasaha bavuga ko imvura ishobora gutangura kugwa neza itariki 17 zo ku kwezi kwa Ntwarante nibaza ko rero izocibandanya nkuko twari twayivuze igihe twashikiriza ingene impeshi zoba yifashe twari twavuze yuko hatogera itariki 15 bataratera nibaza rero nkuko ubu turi mu mesi ya nyuma yuko botera
ubwo bushuhe bushobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu muri utwo turere twa Kumoso n'Imbo muganga François ndi kumwe nayo yanonoseye ibyo kuvura indwara zifatira kuguhema avuga ko muri icyo gihe abageramiwe n'ubushuhe bashobora gutakaza amazi mu mubiri bakanasinzikazwa n'indwara bagendana akabasaba kwitwaza amazi yo kunywa menshi ku munsi
twashuba cyane niko natwe duta amazi abari mu mubiri wacu tumaze guta amazi menshi rero biraheza bigatuma umubiri udakora neza nyage umuntu ateye umva acika inkokora ibyo bindi cyane cyane bigashyira igihe umuntu abasanganywe n'izindi ndwara bafise izo ndwara zije zibonerwaho rero ku musinzikaza gusumba uko byari kuba kugambira no kunywa amazi menshi ashoboka no kuvuga urashobora gushikana kuva ku maritiri atatu gushika kuri atanu ku munsi bivanye n'ukwene utugumbirwa n'ukwene utamazi menshi bishobotse ko wikingira ubwo bushuhe ukabwikingira umuntu arashobora kubwikingira agiye munsi y'igiti igihe bishoboka arashobora kubwikingira bivanye n'uburyo akoramwo akaba ashoboye ko hakorera hashobora gufuta bakoresheje bwa buhinga bwa none canke bari mu miduga bari mu mabarabara ariko baragenda imiduga bashobora kuyikanyisha bakayikanyisha
igipimo c'ubushuhe mu kiyaya cimbo abahaba bahora bamenyereye cari nk'ikingana na degre celsius 27 ariko ubu igipimo c'ubushuhe kirenga 30 nk'uko vyemezwa n'ikigo ijebu gikurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe
urakoze Desire Impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania zirahanzwe n'ikibazo cyo kutanoswa amashure muri iyi minsi ni mu gihe umwidogo ari mwinshi w'uko bazohava bandura indwara zifatiye ku mwanda inkuru ya mugenzi wacu James Jovin mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania
Yuyi Amerika yatembereye mu nkambi ya Nyarugusu zone yindwi aho yasanze benshi bambaye impuzu ziboneka yuko zimaze igihe kirekire zitamesuye abarenze urugero cyane cyane n'abana bakunda gukinira mu vyondo kwinaba koza ivyombo no kumesura bakoresha amazi gusa abafite ubushobozi bwo kwigurira isabune nabo bemeza yuko zisigaye zizimbye cyane kubera amasoko rusange yugawe aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro Yuyi Amerika
ku kwezi twashobora kuronka isabune imwe ariko nk'ubu nta sabune ni tukironka turakwijije hafi nk'ikiringo cy'amezi atatu atasabuni turose twebwe rero nk'aba mama isukurira tubangamira cyane
urakoze kumbaza icyo kibazo nokuvuga impamvu zoshobora gutuma impunzi tudashobora gutunganya iby'isuku impamvu nyamukuru tubona n'ukene bw'amasabuni isabuni ntitukizironka amashyira hamwe ajeje gufasha impunzi arazi neza ko atandi hano dukura uburyo bwo gushobora kugura isabuni
nta bujye naho nkashoboye gukoresha kugira ngo ushobore kuronka isabune nta sabune ishobora kuronka nkaraba amazi yonyine kuko ayo mazi ariyo ashobora kuronka
isuku rito ritumwa no kutaronswa isabune ni kimwe mu bibazo bituma benshi bagwara imvunja hamwe n'inda mu nkambi ya Nyarugusu kandi bikabatera amakenga yuko bazohava bagwara amakinya hamwe n'izindi ndwara zitandukanye
ndibaza ko umuntu adakoravye isabune ategeza gufatwa n'ingwara za korera amakinya ibyo byose birashobora gufata abana n'inda zirafata abana gihe babuze isabune bashobora kubamesera impuzu ugasanga buzuye inda
arashobora kuboneka ingwara ziya za korera zitewe no kurya kajyana imyanda canke ingwara ziterwa n'umucafu n'inyinshi nk'inda zirashobora guca kuzitokezea imvunja n'ingwara n'ibintu byinshi bishobora gutumwa n'ubucafu
kuko muri uno mwanya turashobora kwandura korera tugashobora kwandura isukurike urabona nk'ubu ni mu bishanga
kubw'izo mpamvu basabye amashyirahamwe ageje gufasha impunzi kubagarukirako kandi yabandanye yabafasha nkuko yabitaho hambere aho akibakira
kuri amashira hamwe yashobora kudufasha ni barabo kuntu bashobora kuduha amasabuni yakwiye kuko n'iryo sabuni rimwe baduha nta n'iryo bakiduha kandi nimba bo duhi sabuni na duhi sabuni zikwiye dushobora gukoresha kuko iyo sabuni imwe baduha ku kwezi ntidushobora kuyogesha ibyombo ntidushobora kuyimesuza impuzu dushobora kwambara isuku turabona ngaha dutenirike cyane nk'ayo amashira hamwe yayikora dukurikirana ni arabo kuntu yashobora kutwongereza amasabuni dushobora kugira ubusafi kwiyendo munzi wacu
ndashobora kuvuga nti byukuri turasavye amashira hamwe akurikira impunzi atwongereze ingufu z'iki z'amasabuni kugira ngo dushobore kugira isuku none tuzokaraba gute ahubwo y'abantu nyene atari imana dukingira tubaza twaramaze gufatwa n'ingwara zifatiye ku isuku rike kuko atabuge dushobora kuronka bwo guma tugira isuku dukoresheje agasabuni tukaraba amazi gusa nayo amazi ni mabi
amashira hamwe icyo twoyasaba nuko bosubira bo risubiza ku mutima wo kudukunda kobera yuko bazi neza ko ataburyo dufise ataho dukura kuburyo dusaba amashira hamwe adufashe atugareko kanako gatima baduhiye isabune batugaburira isabune mbere apani mwimwe ahubwo baduhe zibiri zibiri ku mutwe w'umuntu hanyuma rero tubone gutunganya ivy'isuku aho niho bishoboka naye handi ho ntibikunda kabisa ingo nyinshi zirakenye
ishira hamwe Norwegian Refugee Council n'iryo rigiye gutanga amasabune ku mpunzi ariko ikibazo cy'amafaranga muri iki gihe kibayendanse gushikaho yeshira hamwe ridashoboye gutanga ayo masabune nkuko bigenewe bwana Simon Peche umuvugirizi w'ishira hamwe NRC mu nkambi ya Nyarugusu
inacho tusumbua ni uhaba wa rasilimali fedha
igetugoye muri aka kanya na mafaranga make dufise yo kugura imfashanyo zigenewe gufasha impunzi turazi neza yuko isabune tubaha zidakwiye neza nkuko bigenewe. Nuko turaba uko tubigenza kugira dushobore kubaha imfashanyo zikwiye. Kubw'iyo mpamvu uko tuzoza turaronka amafaranga niko tuzobandanya dutanga imfashanyo zikwiye ku munsi
kandi tutakavuweza kupata hivyo tutakavuweza kuendelea kuboresha huduma zetu.
Yavuze yuko bariko barakurikiranira hafi ishyirahamwe mpuzamakungu HACR igihe gufata mu mugongo amashyirahamwe mato mato ku bijyanye n'imfashanyo zitandukanye. Ishyirahamwe Norwegian Refugee Council yasabye impunzi kubandanya gukora isuku nk'uko bigenewe kugira ntizandure indwara mu gihe ririko rirakurikiranira hafi imfashanyo zigenewe impunzi kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu ntara ya Kigoma. James Jovini, Ijwi rya Amerika.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turi mu ngo zacu kuberekiza cha COVID-19. Turashimiye kandi Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Etienne Karekezi niwe yabihagarariye. Kuri mikro mwari kumenanje Fidenio Ngabo, tuwasezetu ifuriza kugiri bihe vyiza.